Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tugasamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute, namwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ku isi hose. Turi live kuri wezi tatu akaburungu radio vewa akaburungu com. Adresse ya Instagram ya True, YouTube na Facebook ni vewa radio ya True. Ikiganiro ni muri isanga mwagiteguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diane ni nahaje ndi muri studio ya gatanu y'ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uvuga ko atararota mu buzima bwiwe canke atarumva umuntu yarose ngira ngo yoba yibeshe. Uramaze kurota, nimba umaze kurota ngira ngo uribaza na rimwe ati biva kuki ivyo ndota, nivyo mba niriwemwo, indoto zivahe, zitegwa niki? Urarota ukibagira vyovyo bitegwa niki? Uno munsi muri sanga y'uno munsi turagaruka kuri utwo tubazo dutandukanye tujanye n'indoto n'ibindi bishimikiye ku bwonko umuntu abamwo, haba mu ndoto haba iyahoze atekanye ari wenyene. Muri benshi rero mwatwandikiye muvuga ko mufise ivyo muza kubaza umutumire twabatumire no munsi muri sanga y'uno munsi. Nawe siyundi ni Pierre Claver Njejimana, umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato, akorera mu kigo gisanzwe gifasha abagenda n'indwara zo mu mutwe kiri Bujumbura mu Burundi mu Kamenge, Centre Neuropsychiatrique de Kamenge. Mwiriwe neza Pierre Claver Njejimana. Nari ngiye kongera ko professeur hari habatari bake bakuzi nka professeur, nivyo na ryonyene reka turigumize ko
ego mire neza madame Diane. Murakomeye amakuri minsi minsi.
Turakomeye turashima. Hanze hatanguye gusa neza, abantu muhuye mwibarabura bona ko amerewe neza. Sinzi ko mwijoro bica bitera kurota neza canke ivyo arisa.
Ego bisagwe kurota muntu wese ararota, abahinga barabivuga neza, ngira ngo turamakara kubyasigura neza.
Ego indoto ni kino ne gapia claver.
Murakoze cyane. Indoto isanzwe ni ziyumviro biza mu muntu mu bisanzwe ubwoko bwiwe buruhutse nubwo asinziriye, hanyuma ibyo ziyumviro biza cyane cyane bivuga ku buzima bwiwe cyangwa bivuga ku babanyi cyangwa bivuga nuvuga imigambi amaproje umuntu yirigwamo, hanyuma bikagaruka kuko abahinga bavuga yuko abantu bose iyo basinziriye, iyo usinziriye mu isanzwe wajya uba uri kurarota, ko umuntu asinziriye uwo ari we wese aba ari kararota. Iyo itiro rero novuga atari itiro ryinshi, ni hamwe ibyo wose waherije kukurota usanga mu gitondo uvyibuka, ugasanga urashaka kubwira umuntu uti meje kurota ibi n'ibi n'ibi. Ariko iyo umuntu asinziriye cyane gose, bimwe bita mu gifaransa sonne profond, urarota hanyuma nuweza ngo wibuke ivyo warose. Ariko mu bisanzwe umuntu uwo ari we wese akomeye afite ubuzima ebye asinziriye aba ari kararota. Ego
nuvuga ko ubwonko burabandanya bukora iyo umuntu asinziriye? Rero
neza cyane, mu bisanzwe iyo umuntu asinziriye ubwonko bwe bubandanya bukora neza cyane, burakora kimwe gusa kubera ikintu bajya mutwaye ntashobora kuvuga ati ibyo niko ndakora ni ibi ariko ubwongo bwa butembera kuko ubwongo buhagaze umuntu yapfuye
hanyuma umuntu akarota indoto iza indoto ziri ubwoko bungahe indoto zose ni zimwe umuntu yozica mu migwi itandukanye cyane
novuga bo indoto mu bisanzwe no kuko dufite ubwoko bubiri hariho indoto umuntu nabira bibabwira ashobora kurota ibintu novuga byamubaye ko cyane yaciyemo akaba n'izindi ndoto bita amafantasi novuga ibintu byo imaginaire umuntu yiyumvira cyane bica mu mutwe novuga bigaca mu mutwe mbere utari ko urira na kode y'uko byaciye mu mutwe ariko ugasanga biragarutse cyane cyane iyo usinziriye urumva rero umutwe umeze nk'ishyamba mu bisanzwe wakira byose hanyuma iyo usinziriye rero niko nibabwira nti bya bintu waba ucamwo bya bintu waba wiyumvira bya bintu wabonye bya bintu bigutera n'ubwoba mbere ugasanga biragarutse yego hanyuma muri make novuga nti hariho indoto novuga umuntu aza kwibuka yuko yari karabirota nabibabwiye bivana n'itiro ingene biba ringana n'igihe rero iryo tiro riba ari ryinshi cyane ugasanga umuntu ntashobora kwibuka ibyo yarose hamwe kuvuga mu bitoro rwose naraye ndyamye neza ata nkomanzi zirimo muntu uze mu gatiro kanjye dore ko uba wasize agatiro kamwe kameze neza gatuma uruhuka neza bya byiyumviro ibigarutse arasifasi ko ndabivuga mu gifaransa
hanyuma abantu none iyo uwovuga ko kurota bitandukanye murabiciye ko ku masonga bukebuke kurota bitandukanye no kutaryama neza ntiyo bayibeshe rero
mu bisanzwe yaba yibeshe neza kuko ibyo bita mu gifaransa nuzuye amakoshimari cyane cyane bikunda gufata iyo ufite itiro ritameze neza iyo wiri burushe ugasanga urabuze agatiro hamwe uri usinzira ukaza uri kurakangagurika ni ukuvuga ko hari ukangagurika mu bisanzwe ziba ari indoto ziba ziko ziraza kubera ikiro rya buri kameze neza mbwa iyo umuntu asinzire neza byo bita muvuga ngo ikiro nyine rikwiye urarota mugabo ibyo ntacyo ntibishobora gukangura mu bisanzwe mbwa iyo ikiro bitameze neza urumva indoto zirakwiye kugutera ubwoba ugasanga uciye wikandagurika ugasanga bishyizeho no gusubira no kuronka n'agatiro
ego reka tugende
gato indoto zirafitanye isano cyane rwose n'itiro ritaba rimeze neza
babandi bavuga ngo arota yicaye naho
barota yicaye
hariyo nka sindi ko bavuga ngo araragirana arota yicaye nk'umuntu ayiyumvira
mu bisanzwe uramaze kubona nk'abantu benshi bamaze kugera mu zabukuru kenshi na kenshi agatiro karabaca ko gatoyi bicaye nk'ahantu agatiro kakamuca ko kabona asinziriye hama ibyiyumviro bikaguha biza karota nyine nk'uko twagerageje kubivuga ako gatiro kiwe ni kaba kameze neza kaba ari agatiro gakeyi akarota yicaye ugasanga ari karavuga nk'utuntu bivanye n'uko agatiro kamufashe ka kamufata buke buke
ndabona
ibintu bya gutyo
reka tuje ku mirongo ya telefoni dufite n'abatari bake bifuza kubabaza ibibazo bitandukanye turahera kuri Daniel ikaze ku ijwi ry'Amerika
alo
uherehe ga Daniel
ndaha mu gisagara cya
Makamba haravugwa maki
Makamba nameze mu mahoro akazuba ari kose abantu baratekanye
urarota canke nturota
wajya ngira ngo nta muntu abaho mu buzima atarota
hariho abahora bavuga ngo je hariho nko indiko ndategura ikiganiro hari uwambariye ngo ntiyarose ntabyibuka ivyo yaba yarose ngo aribuka ko yarose mbwa bikanka ko avyibuka araza kudusigurira Pierre Claver gituma bamwe batibuka ivyo barose nubwo yavuze ati hariho ababa basinziriye cyane n'abataba basinziriye cyane Daniel akabazo kawe rero ku mutumire twagutumiriye uno munsi ni Pierre Claver Nzejimana n'umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato
akabazo ufite ufite akabazo birabishika umuntu akarota ajyana akarota mbere akarota ibintu biteye ubwoba haza nk'ikintu dufate nk'ikintu cy'igikoko kiza kumugira nabi kumurya agakoma induru cyane gose ku buryo ashobora umuntu ashobora no kugomba kwikangura bikanka byo gukoma induru wewe agakoma induru umugabo abo muri iyo nzu bakabyumva mugabo wewe byiwe ntaje kumva ko yakoma induru sinzi rero nagwa kubaza biva kuki cyane biba bifitanye isano riki na barya harya umuntu arota ibintu abyose bikazoshika bikaba byo icyo nicyo kibazo nagwa kubaza mu bisanzwe.
Urakoze reka duhe akanya Pierre Claver Ndejimana akwishure. Pierre Claver umwanya ni gwanyu mu ishure Daniel ari Makamba.
Ego murakoze cyane. En fait kuri Daniel ari Makamba nashaka ndamubwire yuko mu bisanzwe uko nabikunda bivuga ubwa kare indoto nkuko abivuze nawe nyene nta muntu n'umwe abaho akiri muzima atarota twese turarota mugabo nkuko nabivuze bwa kare gitangura indoto ntizimeze cyo kimwe kuko bivana n'ingene umuntu aba yatoye ikiro rimeze neza cyangwa ritameze neza hanyuma akarota aba cyane cyane rero ngerageje kwishyura Daniel Makamba ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kurota ibintu bijyanye n'ubuzima bwa minsi yose yabayemo cyane cyane urabona hari nk'umuntu nka muri kino gihugu cyacu cyakemo ibihe bitoroshye by'intambara ugasanga umuntu ariko ararota ariko arahunga cyangwa ariko arirukanga ahunga abantu baje kumugirira nabi cyane ukabona ariko ararota abona ibikoko byo kumugirira nabi byo kumwica bivanye na novuga na kiritire mbe kiritire no yavuze mu kirundi biragoye umuntu bisanzwe arota dans la culture dans la culture novuga bon mu bijyanye n'imibereho y'igihugu arimo ya sosiyete yavukiyemo hanyuma rero bivanye n'ibihe umuntu yagiye aracamo ugasanga indoto zikura kuronka amateme novuga ajyanye n'ubuzima bwa minsi yose umuntu yagiye aracamo arabagize ati mbega cyoba biva kuki nije niko ndagerageza kumutigurira yuko umuntu aza kurota bivanye n'aho abaye n'iburyo abayemwo n'ibyo abayemwo ugasanga kenshi na kenshi ibyo bikunda kuza bigarusha garuka sinzi ko nagerageje kumwishyura niba namukurikiranye neza
nibaza ko
agatomora neza ikibazo cyiwe
yamaze kugenda ariko uko mubisigwe je ndumva bitahuritse cyane. Murakoze cyane na Aimable ku yindi murongo wa telefone. Aimable ikaze muri Sanga dusangira ikiyago.
Murakoze cyane amahoro.
Turaho turashima hanze hasa neza akazuba nubwo katari kenshi nta bukanye buhari no munsi. Guherereye ga Aimable
Nairobi
biragenda neza.
Ariko akadeho kandi ikirere kimeze nk'ikirimo agafungo akavura niko kari karimo kashaka kujya ariko arakareho gusa
ubundi mwe mwahora mukanya mu kwezi kw'indwi sinzi ingene byagenze. Akabazo kawe ku muhinga Pierre Claver Ndejimana twagutumiriye Aimable.
Nari nikuje kubaza umuhinga w'ibijyanye n'indoto n'ibintu byo mu mutwe
yanonose ibijyanye n'inyifato ntiyanonose iz'indoto gusa
akinarakantu ari ibintu bijya bimbaho nkabata ikintu kenshi muri kazoza nkabona kirabaye cyane ariko ahanini n'akantu k'agadevovize mu mutwe nashaka kubabaza ngira uburakari kugira uburakari bukomeye cyane burenze niko bari akabaze ko mu mutwe kuko birashika nk'umuntu agakorerwa agakosa cyangwa agahura n'ikintu kimubabaza simutambabara uwo mwanya ariko uko iyo ikigenda ihera n'inzira kuri cya kintu niko uburakari buguma bwiyongera ubwo burakara cyane n'ibyo salisano ni ingwara cyangwa ni ibibazo byo mu mutwe nagira ari bishoboka ko yo ishira igihe ku murongo nkamenya nimba kunoza no kwitwara bishobotse nimba ari
bisabe Dieu Donné muhinga bw'ivyuma akugumize ku murongo Dieu Donné urakoze kumugumiza ku murongo ego Pierre Clavier murumvise akabazo ka ka Aimable arabajije ati iyo arose bizoza muri kazoza birava kuki akabibona hanyuma tusha ubutumwa kuri Facebook tuvuga ko tuza kubatumira twabaretse kubaza kubaza n'ibindi bibazo bitandukanye bijanye n'ivyo mu mutwe kuko ari benshi bari badusabye ko twosura kubahamagara mukabishurira aka kabazo kiwe na kwenyene muraca mukamwishura kumenya nimba ukurakara ugushavura cyane bya bifitanye n'ikibazo cyo mu mutwe.
Ego murakoze cyane kuri icyo kibazo cya mbere yavuze ati kurota ibintu bikazoshika ibibazo cyane cyane ibyo bintu bijyanye no kugendereza jewe ka buhinga vrema nuvuga nti kugendereza bivana n'umuntu uwo ari we wese ava ngo nakugonosi ikintu ngo biteza kuzoba jewe nta buhamya nshobora kuyitangira kubera mu bisanzwe kuko nari ndababwira indoto mubisanzwe ni ibintu bisanzwe cyane kandi umuntu yamarota ivanye n'ingene yabayeho n'ibyo abayemo n'ibyo yumvira cyane cyane ibyumviro bikunda guca mu mutwe kenshi ibyo bikunda kugaruka iyo umuntu ariko ararota kuvuga rero yuko ibyo yarose biteza kuzoshika birashobora gushika ukarota ikintu yego kikabaho kigacika kuko umuntu arota bisanzwe ibintu babayemo bishobora kubaho cyangwa ntibishobore kubaho bijyanye n'ingene donc isosiyete itunganijwe ego hanyuma kwinshi bijyanye n'uburakari n'ishavu ryinshi biba kuki biba bifite isano n'indwara zo mu mutwe novuga ni bisanzwe umuntu novuga muzima ameze neza n'umuntu agira ishavu akarakara mugabo agashobora kwirengera bavuga kwikontrola amavuga ati ibintu ninashavura nkarakara nkagira ibyo nonona ebye abantu amategeko acatangura gukora muri icyo gihe uri uwo muntu aba afise nuvuga ubuntu budatunganye neza icyo bita en trouble de la personnalité mu gifaransa iyo umuntu wisanze afite personalité iri ekilibre ni wa muntu ashoboye gushavura avuga ati okay fe ase ishavu reka ndabigeze ngaha biba bituma nkora ibintu bitaruranye bituma abantu banyumvira uko nari bagaba bamajyazi najya kwitwa umurwayi wo mu mutwe entregene kuko évidemment bidashobora gukontrola inuze ishavu ryawe uburakari bwawe nuvuga yuko quelque part mu buntu bwawe harimo ibintu bitameze neza icyo gihe rero ujya witura abahinga kugira ngo bakwigishe icyo bita le changement du comportement guhinduka kugira ngo umuntu abeho neza sinzi ko nagerageje kumwishyura umuvukanyi ari muri Kenya afite kudatahura ashobora gusubira akabaza neza ikibazo kugira ngo agitahure neza
ego Aimable Nairobi watahuye inyishu uhawe na Pierre Claver
uburakari buza umunsi w'iminsi ibiri cyane cyane yari nk'ikintu cyabaye kivuye ku muntu mbona adashaka kumenya kurokoresa yuko yoba yakosite nkadatoye
ngira rero wowe uri mu murwi w'abantu babikishavu
yavuga rero ko kuguma bipanga mu mutwe umenga kuvamo kubyibagira yuko kitobari ikibazo kikeneye umuntu w'umuhinga
sinzi Pierre Claver hari icyo mwumva mwongera ko kusiguro mwarimu muhaye
umva nako ndamubwira yuko mu bisanzwe kurakara ishavu ryinshi abantu twese bituremye cyo kimwe isoko agiraga kuntahura abantu twese bituremye cyo kimwe novuga umuntu nawe utarafise ingene yubatse fiziyolojikema arafise bon arafise ingene yakuze no vuga education kuko umuntu wisanzwe agizwe don agizwe namaraso n'umubiri namaraso akura ku bavyeyi hanyuma akagira rero nubuntu yagiye aratora tora aho yagiye araca uko ukura mu muryango urafise bon muryango urafise ikintu utunganye bwi mwana mwana agize ikiyiko guti ikirazira n'ikibi ashabye cyane reka gushabura cyane si byiza akagenda aramenya ati iki kirembo cyane cyemewe ama hari ibyo twiga duhuye mu mashure dutabwa ishure tukiga tukigira ku bandi uravuga uti nkujya muri rivi ndamukunda ugasanga nawe utagura kuririmba hanyuma rero en fait umuntu musanzwe agizwe na noye mikeyero y'umuryango agacagirwa kandi n'abagenzi ahaba inshuti y'abagenzi ku ishure bahura ugenda umuntu agenda arabigira ko rero hanyuma uburakari bwa cyane nako nababwira ko bivana n'ingene umuntu yakuze hanyuma rero n'indero cyane cyane yagiye araronga ugasanga ubuntu bwe bwaramaze kwicara dohora personalite yaricaye arafise ukuntu ameza atunganya ibintu hanyuma rero hariho abafite ishavu ryinshi uburakari bwinshi nyene bivanye n'ingene bakuze n'ingene bagiye barabaho mu buzima bwa misi yose n'indero barose bahawe ugasanga bitwara gutyo bivanye n'ibyo bintu byose mbegiye kubasigira
murakoze cyane
abahinga baravuga yuko bien nta ngeso nini idashobora guhinduka hagiyemo ishaka nawe nyene nibaza ubwo burakari amaze kumenya ko bufite ataza kwigengesera akarabwira agenda arahinduka bukebuke kandi birakunda
yego murakoze cyane rwose Pierre Claver tuributsa ijwi rya Amerika abariko barayumva mu Kirundi no mu Kinyarwanda ariko turiko turagaruka ku vy'indoto kuri Facebook tuvyandika twabaretse yuko muza gushamo n'utundi tubazo mufite tujanye n'ubwonko canke utundi tuntu mwibaza ko dukora ku bibazo byo mu mutwe nico gituma mwumvise nk'ikibazo ca Aimable Charigi shimikiye cyane kuri ivyo byo mu mutwe hanyuma rero ga Pierre Claver tugarutse kuri ibi vy'indoto Aimable yarabivuze atari habarota bakarota bavuga abandi bakaruta bahoze kuki bamwe baruta bavuga abandi bakaruta bavuga ico hari ico kiza cerekana ku kami ka muntu
ego kesi na kesi iyo umuntu hari abarota bavuga nivyo barota bavuga bajya barota bavuga niko babibabwira nukuvuga ngo bafise ensomme iri superficiel nukuvuga ngo kesi na kesi uri kurarazirana mu kurazirana naho urazirana iyo ufite ikiro itameze neza itari ryinshi iyo mwisanze itirari ryinshi urarota mbwo ntishobora gusohoka mu kanwa ngo bivuge mugabo iyo itiro ari rikeyi ari navuga itiro rirakwiye neza urarota mbere ukavuga hari n'abahaguruka bagatanda baganatambuka no agatambuka asinziriye kagagenda nko muri saro agenda aho gutora ikirwe itiro ryo riba ari vrema ritameze neza ritari ryinshi
mukivuga kuri ivyo ino sana twihanganira
alo murakoze kuvuga iyo umuntu asinze cyane afite trofo ararota bwo ntashobora kuvuga bajya barota bakavuga itiro ryabo riba ritameze ibyo ari itiro rikeya vese itiro ryinshi rwose
yego Innocent tugusabe ugume ku murongo wa telefone turazi ko uri ku murongo uca tukwakira ariko tujaniranye kano kabazo kuri abo muvuze ugasanga umuntu araryamye aravyutse ariko ararota aragiye muri frigo aragiye hari aratoye ikintu kera tukiri bato n'abavyeyi bacu je ndazi ko barabivuga ati ubonye nk'umuntu avyutse akarota ariko aragenda kirazira kumukora ko ashobora guca umukanze agacagwa agapfa ivyo nivyo canke baba bafatira ku makuru atari yoga professeur
bo mu bisanzwe nivyo iyo umuntu ubone agize kuzeye amataratibe nkajya kirazira kumukora ko bifatwa brutal urumva ni kumwegera buke ukamukurikirana kugira ngo aheze ntuzeye destination yiwe hanyuma amaze gushika ahantu hatekanye ugasubira ukamukora ko buke mugabo ngo ukimubiritaza mu byure cyangwa mukubite kuko nacyo kugira ingorane nk'uko babivuze nibyo
hanyuma kujya kuntu nako usanga ngo hariho abarota uri iruhande we akamuvugisha akamwishura byumvikana ko iyo umuntu arota rero ariko ararota ubwenge bwe bwose buba buhari ashobora kumva uri ko aramuvugisha nubwo amase we bayugaye
ego no nibitabura yuko mu bisanzwe iyo umuntu ariko ararota avuga cyane cyane nabwiye yuko asomeye ikiro biba ari bikeya ni tiro rikeyi donc c'est vrai iba ikiraturana neza ikirakora neza abari muri activité y'ubuzo bwa bisi yose mugabo atari concentré kubera ikiriza bya mutwaye mugabo ndovuga ikiro ridakwiye ridakwije bya ngombwa ko ikiro rya kujye bya ngombwa ijo nashora kubishora kubaho mu isanzwe nibimeze nakugira ati twese mu isanzwe twese umwanya uwari wose twaba mu ijoro dusinziriye twaba turi mu ndoto zitandukanye z'ubuzima bwa misi yose mugabo ntidushobore guca tubyerekana mu gutambuka cyangwa mu kuvuga kubera ikiro riba ari byinshi cyane ikiro bitanga ikiro riremereye ariko ebye ikiro novuga risperse ritakwiye neza umuntu arashobora kuvuga cyangwa agatambuka akagenda mugabo ariko ararota nacyo gituma rero novuga nti muzeye ikiro afite nibyo rigize muzeye le gros y'ikiguro cyane cyane
ego reka dusubire ku mirongo ya telefone turahera kuri Innocent twurana kwihanganisha twakugumije umwanya munini kuri telefone Innocent amakuru uherereye he
kimegugu cya Kenya aho bitwa Kakamega
Kakamega muravuga make abari Kenya murakoze no munsi turi ko turonka amatelefone yanyu menshi muzohore gutyo mu biganiro byacu bitandukanye akabazo kawe kwa Pierre Claver
akabazo nari nshya njye ndiko nagize indoto gira igihe cyane iyo ndoto nakaroga ikintu kira ntizoba iyo kizoba nta nsiba ni ko nkise kitanga karorero harimo kumufasha kuzana nagize indoto ni hafi ajya imubwiwe tuzane ariko kuri nanjye kari gishushanyo amaze gushyikira mbere kasa kimwe cyo yazana mu rugo rwanjye kutabyara yatumye menya ndeno kubifatanya ko indi ngeni zirano kigiye kugira kopi
nkingi gato uvuze ngo umufasha wawe warose iki
akaroro ka hafi kati nkoko kumufasha tubana n'umugore wanjye na jinsi ndio tuliko na mufasha amekuri bintu modoka ziyoye watu nje ajazanye ku mu rugo rwanjye tubana ariko kubera nayo imaze ingingene tubana urugo ndoto amaze gushika nta kintu yajazanye ali fata kinashora kuzana mu rugo rwanjye kubera iyo ndi jinde kutine kira kuri gimushana yaiza kuki cyane ni ndabi ni mwana baragwaye ishobora gutaho kuza
Beka tubanze dufate n'ikibazo cyafu dufate n'ikindi kibazo cyafu ndi nawe ari ku murongo hanyuma Pierre Claver habishoye rimwe ifundi ikaze nawe ku ijwi rya Amerika
ego murakoze genoye mu Burundi
amajahe gafu
mu ntara ya Rutana
Rutana namwe muvuga make
na mahoro
akabazo kawe ka Pierre Claver
kibato mfite umuntu ibintu bijyanye n'indoto yo byikingira gute hajya umuntu agiye gusinzira hajya umuntu agiye gusinzira abona ko indoto izi gutandukanye nabaza ukuntu umuntu yo byikingira nibyo nabaza murakoze
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rutana na wewe Pierre Claver turahera kwa Innocent ari muri Kenya ati charose nikiba kugira ngo amenye kitazoba arakirota mu biha izahe siguro abahinga batandukanye nka ba Fred mu by'insiguro bavuga iki kuri bari abantu barota ibintu bikaba canke babirota ntibibi ni impano no butumwa bw'Imana ni iki
Okay burakoze cyane Fred we arabisigura neza arabisigura neza aho yerekana yuko umuntu cyane akunda kurota ibintu bijyanye n'ubuzima bwa misi yose agasigura iyo umuntu arose arose ari igikoko kije kumurya atanga isiguro arose umuntu aje batabucumise imbugita cyangwa icumu atanga isiguro byose reka ndabwira ko bijyanye n'ingene na culture umuntu yabayemo sinzigere mu kirundi bivuga
umuco
culture bira mu murasi la culture mu kirundi mba sinzigere no isigura neza mu kirundi umuntu kuba ndanyarondera amajambo ikirundi kirakenye murabizi
ni umuco n'akaranga ngirango
Alo, alo.
Ni umuco na karanga kahuye gukira.
Ako umuco vola. Umuco imico na karanga igize igihugu kenshi na kenshi umuntu arota ibyo muri ako karanga. Ni umuco ego. Hanyuma kuvuga yuko ari ingabire umuntu aronka jewe ibyo bintu kenshi na kenshi nkunda kubiha ikibazo kininiya, kuko icyo ni uko twese tuyarota amatwarota ibintu bishobora gushika cyangwa ntibishike. Yego, urashaka kurota ikintu kikazoshika, kuko ushaka kurota ikintu ntikizoshike, izo bisanzwe tre normal, ni ibintu bisanzwe cyane. Gucuvuga rero guca utangaye isiguro ngo nawe ikintu kirashika ugasha ugomba kubigira nkanuze nka ayini regle general, nibaza yuko umuntu aba yihenze cyane. Ego, hanyuma kuri uyu muvuka yo murutana nawe ati mbega kugira ngo umuntu yikingire indoto byogenda gute. Kugira ngo umuntu yikingire indoto mu bisanzwe misanzwe yategereza kugira nuzeye ansombe soigne, donc ni ukuvuga ngo kwirirwa utunganye umeze neza, hanyuma ukagenda kuryama ahantu hameze neza, ata bintu atanduru ihari, atagwamuru hari, atamabruwi navuga menshi ahari, kugira ngo ushobore gusinzira neza. Umaze gusinzira neza ukinjira mu itiro rimeze neza, indoto uzorota mugabo ntacyo zizokugira, kuko ntuzobyibuka, ntuzomenya n'uko warose. Twe turaryama tugacya mugo bitumye ngo twararose, ariko abahinga baravyerekana neza yuko tanke lo cerveau iba iriko iraturuna itembera, ni nka filme ibiri kirazunguruka y'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese, hanyuma indoto zikaza mugabo ntihagire icyo zikugira, ntihagire no kuzibuka ntuzibuke, kubera ikiro ryawe riba rimeze neza cyane, hanyuma ugaca wizibukira umeze wigira ku mirimo yawe, ubuzima ukagenda neza. Mugabo iyo uryamye ahantu atameze neza ukirirwa urakora ukaruha rwose, ikiro rikamera nabi, urumva indoto ziteza guca zigufata, kandi ikakugira ni bo yego zigezi ukazibuka kwera itiro, nako ndakugira yuko itiro riba ritameze neza.
Yego Stani, utwihanganiye gato ku murongo wa telefoni, ndabumva profesor urumva fundi ati umuntu yokora iki kugira ngo ntarote, namwe ati natekane ajyame heza, indoto rero si nziza ntacu zimaze, yaba umwe arota avuga ya haco zimara ku bwonko bw'umuntu.
Indoto ku bwonko zirakimaze, kuko afite nariko ndakubwira ubwonko ni nka firme uri kuraturura ni serivi iguma izunguruka bitarote uwo wapfuye. Indoto zerekana yuko umuntu akiri muzima akiriho, ni ukuvuga ngo serivo yiwe iguma imitumba itembera izungurutse udufirime yabayemwo, haba n'indoto rero izo ndoto zikaza y'amafaranga makaza, ni ukuvuga ngo indoto zifite akamaro kuko umuntu aba ari anvi ari mu buzima mu isanzwe. Yego, kuko utari kurarota mu isanzwe ubu serivo yawe iba yahagaze, ama serivo nayo ihagaze umuntu arapfuye.
Hanyuma bamwe batarota nabo harimo nk'iby'abahinga babahanurira kugira ngo bashobore kurota.
Kugira ushobore kurota, urumva kugira ushobore kurota ni ukuvuga ngo iyo afite ujya nawe ugomba ukagira muzeye yeferanse uno munsi rero wirekeye mu bintu byinshi, uruhe ugira iki, aba uca ugira ikiro bitameze neza, arasiga ahantu ukabura ikiro, nawe urije ukazumva urakanga utajya ukangute bisanzwe uburose, hama ugakangagurika icyo gihe urumva, ni ukuvuga ko tosome ibitiro yawe bisanzwe iba ryabaye perturbe, maze kuba perturbe rero indoto zica ziba nyinshi.
Yego, murakoze. Turi kumwe na Stani hamwe na Diodone, turahera kuri Stani. Stani, ikaze ku ijwi rya Amerika, ni umwe muri Isanga.
Yego, murakoze.
Uherereye ga Stani?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
I Bujumbura muvuga amaki?
Bujumbura na neza, turashima, tumeze neza.
Akabazo kawe?
Akabazo kanjye bo ni kubijyanye n'ibizi ndoto mu bisanzwe kenshi uyu muhungu yavuze ko ari igihe umuntu arota ibyaba yaryemwo cyangwa akarota ibiba byaramushikiye ibiba byarafite ku buzima, hari ikintu kimwe gikunda kuntangaza mu bijyanye n'indoto, mbega ko hari igihe umuntu ashobora kurota ariko akoroka kumanga nini cyane ndende gose kandi bikaba byari byaramaze gushira mu buzima byasa nari nabiga akoroka kumanga cyangwa atanga rimwe yabibayemo cyo kukoroka kumanga mbega iyo fenomeni yabishyika gute kugira ngo igarukane ibyo nicyo kintu cyo gukoroka nk'ahantu hari hari cyane akabazo kanjye nahako byana n'intanga byinshi nyinshi
hama bikugaruka ko kenshi cyane
bikaba nyuma kenshi bigakunda kuba kenshi
urakoze cyane ngaho ibujumbura bwira umunsi mwiza
yego
yego Dieudonné nawe turi kumwe
yego
uherereye he
mpereye mu gisagara cya Gitega
Gitega ku mugwa mukuru wa politike namwe muvuge iki
nasa tuvuga neza ibintu byifashe neza n'akavura gahejeje kugwa
akabazo kawe kwa Tia Claver muhinga twagutumira uno munsi
akabazo kanjye gahagaze ku kibazo cy'indoto
alo turakumva
hari igihe abantu bavuga ko ibyo barose biba n'abandi bavuga yuko ibyo barose bitaba mbega biba byagenze gute kugira ngo umuntu ashobore kuyumvamo yuko ibyo yarose byabaye hamuyunda akavuga ko bitabaye ubwo nk'ibyo babiva ku by'abantu dushobora kuba twirigwamo bikatugora gutahura akabazo kanjye nawe
urakoze nawe we Gitega
ego
Pia Claver turahera ku kibazo twa Stani atakunze kurota akoroka kumanga birava kukibwira ngo indoto y'umuntu yame ayibamwe atabyigezaho muri kahise turajyana na n'ikibazo cyo yatwandike kuri Facebook we abaza igituma yama arota yahongotse amenyo buri gihe n'uyundi ngo yamarota ariko arangura amabanga yabubatse buri gihe
bisanzwe ngerageje kwishura umuvukanyi wacu ati amarota ariko arakoroka mu manga ari amarota ariko aramuhongora amenyo cyane amariko ararota ariko ararangura amabanga nubwo bisanzwe hari ibyo tubamo iminsi yose tuzi ko tubibamo hakaba n'ibyo twabayemo tukiri bato tutakibuka tukiri abana batoyi nk'uko bisanzwe nko nguyu arota ariko arakoroka nko mu manga no kuraba mbega akiri umwana mutoyi yakuze gute yakuriye hehe yakina na bande byagenda gute ni nk'ibyo nyine by'ubona uri kurahomboka amenyo hariho ibyo nuvuga umuntu yibuka byamubaye ko cyangwa atibuka byamubaye ko cyangwa byabaye ku mubanyi cyangwa byabaye ku mugenzi wiwe ugasanga byaragiye ahantu muri ya filime ariko ndabwira muri inconscient y'umuntu hama aribyo biza kugaruka rero arasifase iyo umuntu ariko ararota mu ijoro asinziriye urumva rero ndagomba kumusigura ndamubwira nti hari ibyo umuntu yabayemo cyane abamwo ibyo yabayemo atibuka na gatoya akiri umwana kuko iyo twatsebo tukiri abana ni byinshi cyane ni tuti nishene haba rero iyo uriko urarota ni ukuvuga ngo ya filime iraturunda ukiri umwana byagiye ibyo wakuriyemo udukino wakina ibintu byose bikaza bakaba ibyo bigaruka arasifase haba cyane cyane ugasanga ibintu byakumaritse bigaragara gutera n'ubwoba cyangwa nibyo biriko biragaruka hanyuma kuri bijya mabwa yari kabura ati urarota ibintu bikazoba cyangwa ni bikaba ibyo nayo ndabwira nayo nameze ku cyisho ndababwira ati mu bisanzwe ni urashaka kurota ibintu bikazoba ubwo ushaka kurota ibintu ntibizobe bivanye n'ubuzima bwa minsi yose umuntu abayemo birashoboka ni bisanzwe mugabo niko ndabwira ko umuntu atoshye abifata kome nuvuga ibintu general ni regle general donc ibyo ni ibintu bishobora gushyika fortuitement comme ça ubwo ata utoshye ubitangira ubuhamya ngo undoze ikintu giteza kuzoba cyane n'ingombwa giteza kuzoba ibyo ntibaza ko atabize na gato
hariho n'ababyitwaza bakabaka
halo
ego mubandanye
halo
mwari muvuze gute
narimbuze ni nta muntu wica abifata nk'inuze nka umugenzo yuko umuntu arose ikintu giteza kuzoba kiba cyangwa ntikizoba urumva kirashaka kuzoba kiba cyangwa ntigishyike bivanye na circumstances z'ubuzima n'ibisanzwe cyane ama sizi umuntu wo murutana n'ibagi kyoze ambaje byacamwe n'ibisaga byanze
muratishuriye ko cari cuyo avuga ati bihera he kugira umwarote yibukundi ntibuke mwari mwamaze kubisigura
ego
hanyuma ahuga kandi kabazo ga Pierre Claver hariho iyo abantu batandukanye baha insiguro zitandukanye indoto umuntu akakubwira ngo mu kimizurma ngo bisigurire uyu ndi yaza ngo kwera ngo Fred yavuze gucya ngo bisigurire kuki abantu babifatira ku madini babifatira ku mico babifatira kuki nuvuga ngo nimba mba muri Amerika indoto zanje zisobanurwa n'umuco mbamwo nimba mba mu Burundi zigasobanurwa n'umuco mbamwo canke kubera iki bafatira ngo hari indoto za kimizurma abandi ngo hari indoto ziki
Voilà, dobrouva aho ubaye ngende wakuze ibyubaye no uvuze ibyubaye no uvuga ngo umuntu arafise ibyo yemera azija senga arafise voilà mutabe indoto zikira kwataka zikwatakira aho uri nyene dono uvuga ngo yesho kwatakira mu kimizirima aho ubaye ko abamize basukuntu batanga isiguro y'ibintu aba katolika basukuntu tani figuro y'ibintu nuvuga ngo uko umuntu yemera niko tanaza gusibyuha insiguro indoto icya igomba gufata intumbero nuvuga ngo uri muri Etats Unis America ubana ko ngabo muri America akagira indi culture americaine nuvuga ngo azorota indoto zijanye ni America mu Burundi yakore ngabo Burundi azorota indoto zijanye n'imibereho y'abarundi
mbe hajya nutswa na duto turarota nubwo tudahora tubivuga utubebe akana k'amezi atandatu akana k'amezi abiri natwo turarota
koko kuko tutarose afete muzabizi wara y'umwana avutse servo yiwe imeze nk'urupapuro rwera atakiza kiwe kiriko ubwo amaze kwinjira ngo ntake na mama wiwe nubwo ngo servo yiwe iramaze kwakira umuntu yitwa mama imaze mama e deja plaqué dans le cerveau yo imaje mama iramaze kumenyekana muri cerveau yiyo duwa rero ajyamye ya imaje mama izoturuna urumva wa mwana azoyatawe kurota tang umaze gutaka icyo bita kuja kuyisi mu buzima ndote zo zitangura
aba amaze kurera utwana ndetonya tw'utubebe usanga duse nka 4 amezi abiri no kuduga hari gihe nk'akana yukareze usanga kariko karatwenga kandi katariko karavuga nako kaba kariko kararota cyane
Kaya igeze ari indoto bisaze umwana ego
hanyuma hariho akandi kagani mu Kinyarwanda no mu Kirundi karavugika umutindi aroti cababaye twumve ko ibiza mu ndoto tubikwega umuntu arakwega indoto kandi
urumugani urakomeye cyane umutindi arota icyababaye basa tuvuga yuko avete indoto misanzwe ikunda gushingira cyane cyane ku kintu kiraje ishinga umuntu donc kiraje ishinga vraiment qui vous tenait à cœur bien kirakunda kugaruka ha évidemment umutsinda roti cyababaye ndavuga ngo utakibabaye utaki kitigeze kiza muri servo ndakizopfa rwarose ni ko bisigura ego
abagendera ku myemerere imwe imwe ngira ngo muraza kutubwira nimba nk'abahinga muzemera canke mutavyemera hari ico bita alchimie bakavuga ati wewe ico yumviriye kikuba nimba ushaka kuba mu mahoro yumvi ati uzotunga uzomererwa neza ibintu uyumviriye bavuga ngo bikwege mu byumviro vyawe bikube ko hanyuma ushobore kuzobishika ngo ukwiyumvira kurarema uko kwiyumvira kurema umuntu rero abandanye yumvire kugira ngo agire indoto nziza hamazo zishike ko
ni byiza cyane ukwiyumvira mu bisanzwe kurarema jewe n'abana b'iwanjye na muri ko mbabwira bon n'abahinga banishyiguye rwose ba Emile Shame bameze ba Jean Piaget barasigura neza ubisanzwe iyo uyumvira neza iyo uyumvira positivement upositive akadoza kawe ebyo karaba vrema kenshi na kenshi umuntu aba icyo ashatse kuba ushatse kuba umukozi uraba umukozi aba ucukunda gukora ushatse kuronga ibintu ebyo urabirondera ubigushyizemo ishyaka hama nabwira abantu iyo turire ko ibintu byiza cyane uya turi ko bintu bizogenda neza hanyuma ushire imugambi imbere nuvuga ngo ama projet yiterambere haba ibyo biraba muzaza kwiyumvira kwiyumvira birema zema bibaho nuvuga ngo uyiko uyumvira icyumviro cyiza ibyo zose biguma biza no mu ndoto zawe hamwe ndoto yawe eje urayishika ko ama kwirushike ko ushikugira un projet hanyuma indoto zawe ukayishika ko ndakwa nka karoro hari umwana avuga ati jewe neza kuzoba umu engineer neza kuzoba umu docteur ebye yaramaze kubyira turi yako atavuga ati jewe ntegeza kubwira ababyeyi banje kire muri no shure hama ndazogiga n'ishaka ryaje byose hanyuma indoto zawe ni kumuganga ebye umuganga ukabona uramubaye n'ibintu nk'ibyo urumva indoto zirarema vrema ishingiro birarema uwariko atumviza ifoko uha umwanya ibyiyumviro byiza ugume wiyumvira wiyumvira ko ibintu bibi nabyo nyine biragushikira yego
hanyuma gatya kazera ni ryari none umuntu ashobora kwibaza ko indoto ari ngwara hari igihe indoto zishobora kuba ingwara kurota cyane umuntu warote kangahe kunze
igihe urumva tugiye aho tuba tugiye tuwatangira kwiyumvira rero za kwigira mu ngwara zo mu mutwe rero urumva indoto izoba ingwara ryari ni igihe iyo umuntu arose acayirwa ameze nabi ugasanga ubuze ko bwahindutse ugasanga ntabwo azashoboye gukora ugasanga yihebuye kubera iyo yarose ati narose umumbura umubyeyi umubyeyi wanjye niwe yarantunze niwe yagize iki ugasanga aciye areka no gukora n'igikorwa na kimwe agashyira muri ibyo bintu wumva icyo gihe indoto iza zavuyemo ingwara yego n'akarere nanze gatoyi ugaba urumva iyo indoto uzi yose hanyuma ugaca uzigira ko araretse ibyo byakubwiye bakubwira ati narose yuko ngiye ku kazi baca banyica baca gutuma umunsi ngenda ku kazi hanyuma umukoresha urabizi bitatonze ebye arakubaza mbe domaze egisipikasiyo udatanze ikiguro konvenka akazi kakaba gaheze wumva adafite kondisiyo iyo ugiye ku ndoto zawe ukazigira ko hari aretwe ebye zazatangwe kuba ibimenyetso by'indwara
ego tuje ku yindi murongo wa telefone uri ko Gerard ndayisaba ikaze ku ijwi rya Amerika
ego cyane turi kumwe ni Burundi
ni Burundi amajahe
mukayanza
havugwa make
mukayanza n'amahoro cyane turashimiye iteka
ibiraya birenze ndazi ko ngaho mukayanza haboneka ibiraya byinshi
ibirayi birenze ikiro bagurisha amahera amajana n'ibirayi byiza gushyira ku magana atanu na mirongo itanu
numva biboneka uri mu yahe komine ngaho mukayanza
mukayanza ku gisoko muri komine kayanza nyine
komine kayanza nuko rero akabazo kawe ku muhinga pia travel twagutumiriye
ego murakoze kutwigira mu minsi y'ikiganiro turagikunda cyane ntabwo mfite ikibazo cyinshi iyo ndyamye nakunze kubona ibintu byabereye mu mabarabara cyangwa nk'ibintu biri byemewe rimwe na rimwe hari igihe usanga niko ndi halo
turiko turakumva
rimwe na rimwe rero hari igihe usanga natwe twaraye mu bintu ugasanga twaryamye cyitwa tugasinziriye tukarota ugasanga ibyo twaraye turarota tugiye tubibona amasomo yandi ntituzi yuko tuba ari ingorane dufite mu mutwe
ako kabazo turi kumwe ako kabazo Pierre Claver yari yakishuye ugume ku murongo gato Pierre Claver mutwihanganire turafitanye ibibazo nange kuvuga ngo turafitanye ibibazo na leta y'u Burundi ariko n'ibibazo na leta y'u Burundi twa FM zacu barazitwaye nitwumvikana ngaho mu Burundi nico gituma hariho abakunzi b'ijwi rya Amerika batashobora kudukurikira kuri shortwave bigora sinzi ko mumusubiramo gato nyingene mwari mwishuye abandi Gerard mu majambo makenya yariko avuga ngo ngo iyo yiriwe arabona ibintu ngo arasura kubirota ngo ntazi yuko ari ibibazo byo mu mutwe bafise
nibisanzwe ntango ari mu mutwe afise kuko iyo wabonye ibyo wumvise ibyo wabanye ku munsi ugiye kuryama birashobora kugaruka ugasiruka ukabirota n'ibisanzwe ntaho bisa bisana n'uburwayi bwo mu mutwe natekane hareme nariko nababwira ni abantu bose bazima bararota ama indoto nibisanzwe na riko ndamubwira nti na riko ndamubwira nti indoto za kuba ingorane igihe umuntu dikize zimubuza kubandanya abayeho ubuzima bwiza arabayemo ubwa kari kubera yitwarariko myinshi yagize bijyanye n'indoto ya rose. Ego natekane nta ngwara irimo na gatoke.
Ego Gerard White Omokeo. Gerard White Omokeo we ugira umunsi mwiza ngaho mu Kayanza Gerard.
Murakoze cyane rwose mu kigo turaronka amakuru yanyu turakunda cyane.
Ntacyo tutazokora ngo umuyaronke nico natwe bwe tubereye. Urakoze.
Murakoze mujye mugire groupe ya WhatsApp tutazasangamo amakuru mu dushyikiriza.
Irahari uze kutwandikira muri message tugushiremo.
Kuri iyi nimero nyine murata kuntora kumujya mukoze.
Sawa ubwire umunsi mwiza.
Namu muhereye mu Rwanda n'ibyo byiza.
Ego mbega Pierre Claver hari ya itiro riba mu micinga kuva umuntu akigenda kuryama hari micinga hayitiro.
Allo?
Ni kuva umuntu akigenda kuryama hari imice ingahe yo gusinzira ubwo ko mungahe byitiro gushika azovyuke.
Okay, voilà. En fait, urumva hariho bisabye umuntu agiye kuryama, rero bisa ngo akavaziko. Bisabye iyo ugiye kuryama direte mu giro mitiro, riba ari byinshi. Na kera hari indi, n'abarundi, iyo bagomba gukwiba, barahengera, ajya bisanzwe uhejye gufungura, ugashobora kuryama, bisanzwe usabingira mu itiro gita akavaziko, mu itiro riba ari byinshi cyane, indoto turazirota, ntushobora no kuzibuka. Akaba rero n'itiro riba rikorera agabanuka harya umubiri uza waruhutse neza hari masaha munani, masaha andwi, masaha munani, masaha cyenda. Ubusinzira itiro novuga riri leje, akuri tre leje, ushobora kurota ugakanguka mbere. Kenshi na kenshi ni hamwe umuntu abyuka akagera no muntu kugira amabezo yiwe kwihagarika n'izindi. Kya gihe iyo afite indoto ziyinke urashaka kuzibuka kwibuka ibyo bari kurarota kubera ikiro biba biriko biratunguka bitunguka. Hama akaba rero rya kiro ryegere ridafashe bavuga ngo afite ikiro ridafashe hamwe uryama ukihengeka hama yasezera agatangura kuzira zunguruka rero ikwibutsa ibintu bitari bike wagiye uracamo urumva n'ibintu nk'ibyo mu bisanzwe ikiro très profond cyane cyane nirijya iyo umuntu misanzwe aheje gufungura agategera akajya pierre tabo gufata nubwo riba ari ikiro riri rikomeye byinshi yego rituma afete urota nubwo ntibibuka ibyo warota.
Ndabajije ako kabazo kugira ngo numve umwanya mwiza abahinga bavuga ko ari wo mwiza wo kurota hagati y'ubwo bwoko bw'amatiro mutubwiye nuwa.
Afete nababwiye nti afete ugisinzira deke utambwiye gutora ikiro indoto ziba zitanguye mugabo lentansite yazo igenda ndavuga igabanuka en fonction y'ikiro gene rigenda rigabanuka nacyo bituma kenshi na kenshi iyo ikiro ryagabanutse urarota ibintu hanyuma ugashaka kubisigura umuntu ziba nariko ndarota mbona ibi n'ibi kuko ikiro riba risa n'iryaheze mu bisanzwe aro ikiro riheze ebye ucusura alatifazi ucusura kuba ucusura gukomera kujya mu buzima bw'akazi kamizi yose haba ibyo uri kurakora ebye ku murango urumva dushobora kujya kurota ko uwo turiko turavugana ibintu umva serivo nta mwanya wo kuza guturura ngo urikiturura muri ibyo turimo ubu nyine ubwo ninaza kuryama mu ijoro ibituma tuvugana birashaka kuza kugaruka ibuga diane yanterefonye ya tele hanyuma vola mugabo kubera itiro nzo wafite uko ringana afete nshobora kutabyibuka cyangwa nshobora kubyibuka bivanye n'itiro ryanjye uko risanzwe ritunganije.
Yego turi kumwe na Eric Biriho. Eric ikaze ku ijwi rya Amerika
cyane
uherereye ga Eric.
Yego ni Victoria Afrika y'Epfo.
Muri Afrika y'Epfo muvuga make murarota cyangwa nimurota?
Ndetse bishikira umuntu uwo ari we wese.
Akabazo kawe ku ndoto rero.
Akabazo kanjye ntabwo mu bisanzwe kajyanye n'indoto. Ese ikibazo ku bijyanye no kwiyumva. Ikintu umuntu yakora buri kwezi.
Eric tuko tukumva na video done Eric uramumva neza Eric twe ntitumwumva Eric urashaka kuvuga kandi uti kijanye ni icyo
Eric naje sinamwumva neza
Eric suramo akabazo kawe
ikibazo cyanje kijanye no kwiyumvira cyane rimwe na rimwe birashika umuntu agashobora kwiyumvira cyane bivanye na nibibazo situation abarimo nabaza docteur ikintu umuntu yoshobora gukora iyo ari muri situation nkiyo kugira ngo ashobore kwevita kwiyumvira
Eko Pierre Claver akabazo ka Eric muri Afrika yepfo
nakumvise mu bisanzwe Eric niba ariko aratwumviriza kwiyumvira biva bivanye n'ibihe umuntu arimwo ibisanzwe cyane ko mu bisanzwe umuntu yiyumvira cyane cyane bijyanye n'ubuzima arimwo ushobora kuba uri mu bibazo ushobora kuba uri mu buzima bwiza butunganye ushobora kuba uri mu ngorane zitandukanye hanyuma rero umutwe ugaca ukoreshwa gose nibwo byiyumvira bikomakomeye cyane kugira ngo iyo situation urimwo uyivemwo urumva ati mbega none wokora iki kugira ngo iyo ntuzeye ibyo byiyumviro bibi ubireke mu bisanzwe ikintu ubona uri kuriyumvira ko ubwo atanyishe ushobora kugitorera nababwira abantu benshi nti ntubwiye ikibanza ntubwiye umwanya wacyo nuva nimba ariko urakora igikoba kanaka ukabona nturi uri konsantre buri kiyumviro kanaka cyo kikiburya amahoro ni ugusaba uhindure activite uhindure igikorwa ariko urakora hanyuma ukore ikindi gikorwa urabyumva uhindura igikorwa mu kindi birahindura n'ibyiyumviro ni ukuvuga ngo nimba ariko urakora igikorwa ikinaka icyo gikorwa kinaka kikaba ubona yuko udashaka kugishora kubera ibyiyumviro bibi urimwo icyo gikorwa ugihagarike hanyuma wiyumvire ikindi gikorwa wakora hanyuma hari ibyiyumviro bibi bikuremereye urondere umugenzi muja hamwe muganire kugira ngo umuganirire mbere kuri icyo kibazo cyawe urimwo kumbure arashobora kuvamo inyishu hanyuma icyiyumviro cyawe kiguhanze byatora inyishu mu bisanzwe ibyiyumviro byawe byinshi mu mutwe bivanye n'ubuzima buba urimwo uteza kuva muri ibyo byiyumviro ukoresheje abagenzi ukoresheje ruvuga guhindura akazi guhindura ibikorwa warimwo hanyuma ibyiyumviro davete na konsantrasiyo igakijya ku kindi gikorwa aho no kuvuga ngo bya byiyumviro bibi bya biguhanze bica bihinduka
ego mu munota umwe kano kabazo k'umukunzi w'ijwi rya Amerika gashyize ku munota wa nyuma mudukundire mukishure Pierre Claver ba bantu bakuze bishika iyo basinziriye bakikora ko petit besoin kwihagarika bito bito canke bari abana navyo bija mu ndoto canke n'ingwara
ahurumva byongora gutanga inyishu itomoye mugabo icyo nabwira cyose abantu baro imyaka umaze gukura nuvuga bibi byo kwifata bya metide sanitaire bikaba bikibaho naho utabara uri maso usanga byabaye mbere wacagwira esenke zitaba zikimeze neza ni ibintu bisaze cyane ku bantu bakuze bageze mu zabukuru arashobora kuba arota kurota kujya kwa bana bakiri batoyi batameka izo sosiyete baba bafise yarose ariko aragira ibyo ariko aragira pipa agira pipi iyo umuntu akuze rero avegere sosiyete ziba zitakimeze neza urumva arose nabyo bica bigenda gutyo
kuko
atarose nabyo bikamushikira
ego Pierre Claver Nzejimana twibutse ko muri umuhinga yanonose ibijyanye n'inyifato mukaba mukora kuri Centre Neuropsychiatrique de Kamenge ngaho mu Kamenge ikigo kiraba bafise indwara zo mu mutwe babatari bake barabazi no kwigisha ibyigwa bitandukanye bijyanye n'inyifato n'iki mwakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika kugira ngo mudusigurire ejo nitwongera kudodora ku muryango wanyu muzabikore nk'uko mwatukoze uno munsi
urakoze cyane Diane urakoze cyane Vema njye nibaza yuko ntacyo nazokora kugira ngo mudodoye tuganire n'ibisanzwe kugira ngo tumenyekane bitari biki mu bantu.
Urakoze cyane. Abandi dushimiye ni mwebwe mwari ko muratwumviriza abapfasoni nubwo mutatwakura murakoze kutwumviriza ariko turashaka amajwi yanyu. Turabakumbuye turabanyote muzoze muratwakura na mwebwe tuyage. Yakoze cyane gose Dieudonné Cyubahiro yegeranije amajwi ari kumwe na Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Engineer Tank Diane Nahadze. Nijewe nabategure nongera ndabashikiriza mu isanga y'uno munsi mushobora kongera kumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanyige cyo saa 10 na 2 turaza kuba turi kumwe makuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira bandanya mwumviriza ibiganiro by'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye aho hose tubashikira muherereye mu makambi mu bisagara ahatandukanye turiho kubganya.